mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda irumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda no tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mu Burundi twumvikanira kuri shortwaves hamwe no kuri VOA radio yacu, aho ni kuri Facebook. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi muri studio 7 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga cuno munsi
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwimenyere komisiyo ya gatandatu mu kiganiro muri sanga tubahakanya mukatubwira makuru avugwaho muri mukongera mukagira ico muvuga kuyo tuba twabahaye mu ndwi iriko irahera. Ariko imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezi na tubanze tunyarukire muri komune ya Buganda ni mu Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi, aho abantu bagera kuri 226 baraye bishwe. Turi kumwe n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika Fidelite ishatse kugira ngo atubwire ibindi kuri ino nkuru. Fidelite, aho mu Cibitoke byifashe gute, bishwe ryari, bicwa n'abandi bakekwa ko hama bimeze gute?
Amutsimitoki abantu barabishwe mu ngwe bese tuvuje kubivuga bakaba bayishwe n'igitero cy'abantu cyakivuye mu gihugu cya Kongo, nk'uko umushyiranganzi w'umutekano yabwiye amenyesha makuru n'abantu yaraje kugarukira ko rero abo bantu bishwe barashwe mu ijoro rya kejo wa gatanu ishuri wa gatandatu igihe cy'isaha 4 kandi ababateye bace basubira mu gihugu cya Kongo nta wafashwe cyanke yicwe.
Hanyuma urisivye abo baguye muri ico gitero hari abagikomerekeyemo, hari ibindi byahononekariye?
Ego, hari abantu indwi bakomeretse, abo nabo bakaba ariko baravurirwa hano i Bujumbura. Hama ibindi twamenyesha nuko kuno munsi mu gatondo umushikiranganji w'umutekano ujejwe bikuru by'igipolisi hamwe n'ujejwe bikuru by'igisirikare nibo bari banyarukiye kugira ngo bashobore kuhoza abo bantu baraye bahuye n'ico kiza cy'ubwicanyi. Mu byo babwiye harimo yuko bagiye kubagarukira kora cyane cyane mukozi wafasha gufoba ababo anahisa ngo bahawe ikazi ari ku munsi wa kabiri. Kandi babwiwe nuko abo bakomeretse leta izo bavuza gushika bakire, hama bongera baremererwa yuko bazoheza bagafatwa mu mugongo abasigaye. Nayo kubako ico gitero umushikiranganji w'umutekano yabagabishije ko nabo bagiye mu gihugu cyo hakurya cya Kongo, ko naho nyine batoyegeza abagwanye kuko babise ko ari umugwi w'iterabwoba. Bakavuga bati imigwi y'iterabwoba baja kuyituza no muri Somalia babanze bareke abaza kubatera hano mu gihugu cy'u Burundi.
Hanyuma ga Fidelite, abo 226 n'ababa mu gace kamwe bagiye baraja mu mihana itandukanye babasanze aho bicaye, byagenze gute neza na neza? Uvuganye na bamwe mu bo barabyumvise canke muri abo bakomeretse?
Uko twayibonye Diane, ni ku mutumba wa Ruhagarika. Uyu mutumba nawo uri ku metero birenga 5 uva mu gisagara cya Bujumbura. Hanyuma ubako abantu batandukanye hameze nk'ikigwati, kandi nkuko twabibonye hariho ahantu imihana imwimwe yagira araswa n'iyindi itigeze iraswa, ku buryo twavuganye bavuze yuko cyari gitero kumbure coba cyagiye gifise abo kigana. Kuko nkayo nkabo twavuganye wasanga umuhana umwe watewe, uwundi nawe ugasanga nta gisigaye na kimwe cy'isasu cyaruboneka ko. Hanyuma hariho abadashwe bamaze kuryama, hariho kandi nkasanga subira inyuma gato Diane, mwa 2023 bapfuye abenshi n'abakenyezi n'abana kuvuga ko hari haho twabo n'ibisigarira by'amaraso yari ku kirago byaboneka ko hari abantu bari bahajyamye hamahe n'ahari twabo n'ibisigarira by'umunyota umunyota w'imatera hatwiriwe umugabo n'abana be babiri.
Fidelite, muri abo bariko baravugwa mwavuganye bakubwira uyo mugwi wavuga iki urwahe rurimi canke?
Oya, nitwashe kuvuga nabo bavuwe bariko baravuga kubera ko twe twashitseyo baze bamaze kumanukanwa ibujumbura se nibizigaze abo bantu barebagandagwe na byo nyene ubwa mbere twe twashitse tujya ko biri mu kibito kita mu bitabo bikubye mu kibitoki twashitse twe dusana n'ibyo biziga bamaze kuvyimurira mu gisagara cha Bujumbura ariko ibyo twavuganye n'abashitse ku icumu bavuga yuko icyo gitero cyabaye igihe cy'isaha ine z'ijoro kandi ko ategenade ahantu abantu bari bateraniye nyuma yo genade acavugwa ifirimbi nyuma y'ifirimbi acavugwa amasasu nyuma y'amasasu baragenda kuvuga ko abo bantu basaga sabu kenshi yuko batata bawe yari kindyo cy'igisirikare kari hafi y'aho hantu hatewe bakavuga ko barinze gutabagwa n'abantu bapfa ku ngwa mukuru wa cibitoki nko ku metero biri hagati ya 15 mu gihe hafi yabo hari kigingiro cy'abasirikare.
Hanyuma muri abo nyene mwavuganye baravuga ko abo bantu baje bavuga iki kuko hariho rimwe na rimwe y'abatera baza bavuga amajambo hari ico bavuze kituma ico gitero cakozwe mu gwahero rimwe.
Muri maka bo twavuganye bo ntaco bashoye kubivuga ko gusavuga yuko ari abahaje mu gwa abantu wambaye ibikoti bizabura hamashika bararasabeje kurasa baragenda.
Hari makuru turiko turasoma ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye bavuga kumumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ariko arakora iyo nkuru akora ama video Pacific Cubahiro yoba yafatiwe ivyuma ariko arakora iyo nkuru ivyo hari icubizi ko gafidelite muri kano kanya.
Iyo nkuru ko mwari ko mwari bwanze zikudesa ku ngurukana bumenyi kuko twebwiye twari tuhaye n'abandi bamenyesha makuru bibindi bimenyesha ko bikorera ngaha barabya televiziyo y'igihugu ya Amerika iradwisanganiro no mikima kuri wacu hamwe nabandi bako irindi bimenyesha makuru byo muri Kongo nahandi pasifike cyo bayeye bgahashike kumbura shora kuba yaje twe tuhavuye.
Urakoze cyane gose Fidelite ishatse bandanye ukurikira iyo nkuru hamura hezo ituzanire yuzuye makuru yacu igihe cy'isaha 12 ejo rya Amerika duhojeje imiryango yose yabuze.
Sinazamu ijwi ryanjye hejuru umenyesha ibyibihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara umenyesha ibyisarura mubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura bya
Ejo ki Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twongere duhoze iyo miryango mumva yabuze abagera kuri 26 muri commune ya Buganda intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru murayivuga ku iki urubugani rwanyu muratubwiye n'andi makuru ariko aravugwa ahiwanyu hatandukanye muronke nico mugira muvuga kuyo twagiye turabashikiriza muri nondwi turiko turasa nk'abasozera
mugira iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa ariko ibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira ya jambo kifatiro zizi wibutsa abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuz uzamuke wa musozi wera zanzandi kozo kugura wari wagi urazita ariko kuguru kundo ngigukunda wandikira urwa kabiri ugiri byo bwami kogegereje witegure umesi bishura gawe ko tumeze nk'ibisukwa kugicaniro kuko nigiye cyacu gisohoye
Jogi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga uwa mbere twakiriye ku murongo ni Augustin. Augustin ikaze ku Jogi Amerika. Augustin?
Oui.
Muratwumva ikaze ku Jogi Amerika.
Ego.
Ego. Nicugira uvuga ku makuru atandukanye twagiye turashikiriza udufitiye ayandi canke.
Ego, y'ubwicane barabaye mu kibitoke.
Duga kwijambo.
Na gahinda kenshi cyane. Gitero cyaraye kibaye zena birababaje cyane. Ahubwo dufashe imiryango yabuze ko yokwihangana. Ibi bigoye.
Yego.
Ayo makuru ufite.
Urakoze. Uherere he ga Augustin?
We?
Wowe uherereye hehe?
Mu Burundi gusa sinshaka kuvuga aho ndi.
Ntushaka kuvuga aho uri. Ni uburenganzira bwawe. Ego. Urakoze cyane Augustin, ugira umunsi mwiza kandi natwe tubandanya guhoza iyo miryango yabutse.
Yawa namwe mwese.
Akaririmbo ni ibihe ku muririmbyi w'umunyarwanda Israel. Turaca tubandanya twakira amatelefone yanyu mutubwire amakuru avugwa hiwanyu, mubwire ico muvuga kuyo twagiye turabashikiriza mu ndwi twaraye dusozereye. Nuko iri kwiravugwa cyane gose mu Burundi ni igitero caraye kibereye muri commune ya Buganda ni mu ntara ya Cibitoke agira ku 2026 baraye bishwe n'umurwi witaje ibigwanisho woba waruvuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wari wagi urazita ariko kuguru kundo ngigukunda wandikira urwa kabiri ugiri ibyo bwami kogegereje witegure umesi bishura gawe ko tumeze nk'ibi kugicaniro kuko nigiye cyacu gisohoye
bakunzi bacu mu Burundi mutwihanganire amatelefone menshi ntari ko aracamwo ako turabandanya tugerageza zimwe zidukundira twose nka Aroni ku murongo twumve ko dushobora kumvikana. Aroni kaze ku Jugi Amerika.
Ko ndabumva.
Uherereye he Garone?
Herereye ahantu bita mu Carama. Ego.
Nuko ni ivyumviro duterera canke n'amakuru dusangiza canke?
Na kuramukanya gusa no kuvuga kwerekeye igihugu cacu ko kwicana twaraye bibaye mu ntara ya Cibitoke. Ewa no kuri byatubabaje cyane turasabye leta ko yoraba ukuntu yozira kigira abanyagihugu kweri kuko ukuntu bijya bintu byaraye bibaye n'abahomera bonye. Yego cyane.
Urakoze cyane rwose Aroni.
Yego mbega ni kibafata. Ino byagenze gute?
Haraheze indwi yose urwego rujeje gucungera ngene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi CNC rufashe ingingo yo kugara FM ijwi rya Amerika zahora yahora isamirana ko i Bujumbura no mu Burundi hose. Ego ego
nta kundi no kwihangana.
Ego nuko iyo
ngingo nabonye kuri Facebook bishoboka.
Kuri Facebook ibiganiro bimwe bimwe murashobora kubyumva, ibindi navyo turiko turaraba ingene bikemuka, ariko ku mirongo ya shortwaves turiko murashobora kutwumva kuri mwebwe musutu radio dukorera na shortwaves mirongo migufi.
Tawa murakoze cyane.
Ubwire umusimiza Aroni.
Yego namwe.
Mhm. Tose kandi na Alexi. Alexi kaze kujugi Amerika na wewe.
Ego mwiriwe mwiriwe.
Ni impore ga Alexi.
Nimore nimore.
Uherereye nawe?
Kimerereye Uganda
mu ntara ya Cibitoke.
Neza cyane.
Ibyo byaraye bibaye ngaho Galaxy ngo bimeze gute?
Bo, je ampete ntabwo no baga ni muri commune ya Uganda, ariko ntabwo na ndi hafi yaho ko byabereye ahantu bitwa kuhagarika. Nagiye nk'abasanzwe mba muri Gasenyi. Umva ni ruguru gatonda uvuye kuri kumugwa mukuru wa komune Buganda uduga uja mu kumugwa mukuru wa Cibitoke. Warumva no hawe nta wa kwa ino bakari nk'abasuma bari baje nyine baje kwicira abanyagihugu babahohotera batazi icyo bazira. Warumva baje nyine afite icyo bagamiye icyo kwica abanyagihugu, kuko bavuga ko yari gitsembatsemba kuko n'umwana muto w'imyaka nk'itatu ine atazi icyo azira kuko n'umwana atabifite icyo avuga bwaki azi ikintu nawe nyine yishwe. Urumva n'ibintu bigoye gutahura cyane.
Hari ibimenyetso by'umutekano muke nk'abanyagihugu mwari bwabone ngaho muri ako karere ka Bugandaga Alexi?
Mbona kubwira ko muri komune yacu ya Buganda hari amahoro umutekano, ntangire nta bimenyetso byo kuvuga ngo hari hahungabanya umutekano. Yavara amahari ameze neza cyane, nta kibazo na kimwe cyari gihari. Abanyagihugu baho bari bafatanye mu nda, nta kibazo nta kikabisa nta byari biriho. Bakari zo nkozi z'ikibi gusa zaje gusa zije zisiyo ziganiye zo kwica abanyagihugu gusa nta n'ibindi.
Nuko mubandanye mwihangana ngaho mu Buganda ijwi rya Amerika turabahujije. Urakoze cyane rwose Alexi.
Sawa sawa namwe murakoze ku ijwi rya Amerika.
Turabandanya n'ikiganiro muri Sanga. Tose kandi na Edith ku murongo ikaze ku jugi Amerika. Edith, atwihanganire telefone we turumva itumvikana. Turafise Manirambona ariko ku wundi murongo. Manirambona ikaze ku jugi Amerika. Uherere hega Manirambo?
Ikaruse
avugwa make
n'amahoro.
Sarumba
yo turiko turumva mu zindi ntara hari ibintu bitameze neza, natwe ntitubonye dutekane. Abatejwe kubikirana iby'umutekano w'igihugu ko boraba mu gihe wumva intara mpereranije idatunganye, urumva nawe ntutunganirwa mu mutima. Abatetsi y'uko bari bakwiye kuraba uko byogenda kugira igihugu twumve ko tugenda.
Nuko urakoze cyane rwose Manirambo na kuciyumviro cawe. Ego kugira umunsi mwiza kandi mukomeze kwihangana.
Murakoze.
Izuari acharasa ari kwibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kukubwami bw'Imana bwegereje.
Edith turamugarukanye kuri telefone. Edith
salama.
Ikaze kujugi Amerika.
Haza nashu.
Ni mhore gaedi?
Ega.
Uherere yehe, mugi kuchu Rwanda.
Merere kai kachiru.
Ego. Nici umviro na makuru dusangi za changi. Sa? Nici umviro changi na makuru dusangi za?
Amakuru yo ya kachiru nini. Kachiru vila jenda, alakazi wa keza. Munchi lego unye mezi kwa yuri mhambe, munchi mjezi huu munchi. Mwivu sende jari mezi mezi.
Nuko urakoze cyane gose ubwire umunsi mwiza.
Ubwirivyo bwami kogegereje witegure umesi bishura gawe Kutumeze nk'ibisu kwa kugijaniro kuko nigiye cyacu gisohoye
Juge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga ni Diane Nahazwe akiremesheje mukama ofise ka WhatsApp muri ko muratwumva haba kuri short waves canke abandi mutwumva kuri FM haba mu Rwanda muri Kongo n'ahandi hose mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icendi cenda gatatu rimwe gucyo tubakure mudusangiza amakuru avuga hiwanyu mu bwico muvuga kuyo twabashikirije muri ndwi turiko turasozera tose kandi na Etienne ku murongo Etienne
allo
ikaze kujugira Amerika
ego murakoze cyane
murakomeye
ego ndakomeye buke ego
na makuru dusangiza ni vyumviro ni kiga Etienne
Izimbiro ahantu hiri nuko turayitsane kuna tutakicumviriza iyo Voice of America tutakiyumva na gatoyi kiretse kuri WhatsApp cyangwa ibindi byaje n'ahandi nabundi tukiyumva na gatoyi kiretse kandi mu direction na gicumva na mbere urumva ko bitabagitsane rwose ibyo bintu
ni kwihangana
eee rero mbaga tubayitsane hano rero sa Ese buta muri ubuga nuko gusa tubona yuko mugoba mu mutsimvira ko muduha ibiganiro naho babuka iradiranyu kandi abaturage bari bayikina cyane aho bahereye hose nuko itanga ibyumviro byubaka cyane abantu bakamenya ko isi imeze ayiteye ijyanye dore no kuri byabaje cyane gose abaturage abanyagihugu byabaje cyane gose gutana
nakundi no kwihangana gose Etienne baravuga yuko ibihe biraza biregera imbere bigahinduka ukebuke inyuma y'amezi atandatu nkumbure canke imbere yaho gato ngira ngo ijwi rya Amerika na CNC hari hiki zoshoboka
ahubwo tukabwira cyane cyane Yesu Kristo ko ari we yo muri kimura bikaza mu nzira cyane abakomeye abari mu nzira bura by'umuco mubi bazizemo ego
urakoze cyane gose ubwira umunsi mwiza Etienne
namwe murakoze cyane mbwira ibyo byiza iminsi yose
hari benshi bari tubwira ko ibiganiro byacu bitagica kuri frequence ku mirongo ya FM aragahombo kuri bo mukurindira yuko bitoregwa inyishu murashobora kuzamura kurikira ibiganiro bimwe bimwe makuru amwamwe biciye kuri Facebook yacu yo VOA radio yacu.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 375, 9685, 9815, 11995. Guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo y'ibihumbi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro, mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9,470, 17,070, 13,630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika, turabandanya rero n'ikiganiro muri isanga aho turiko turabaha ijambo kugira ngo mugire ico muvuze, haba ku makuru ariko aravugwa aho iwanyu, haba kuyo twabashikirije n'ayandi yose. Turafise Felicien, ikaze na wewe. Felicien.
Oui.
Ikaze kujugi Amerika no muri isanga.
Eh, murakoze cyane.
Murakomeye.
Bravo, n'ikibazo. Neza neza.
Namakuru ni byiyumvira duterera canke niki?
Ne byiyumvira. Eh,
nduga kwijamba.
Okay, twasinye uburyo kimu kumeza kudumura no gutanga ibitekerezo. Usaha amaze igihe natanga ibitekerezo ku buzi bya Amerika. Ako mashine ko mwongeye kumpamagara. Hano turi hano mu Uganda, tunaho tumeze neza, urebye. Yari sanye nta kibazo byari ni ubuzima bumeze neza.
Uri muri Uganda majahega Etienne?
Ndi muri Uganda mu nkambi ya Kongomani ya Rwamwanga. Muri rusange ubuzima buragenda, ibintu biragenda buhoro. Urebye nta kibazo gihari gikomeye, abantu genda bagenda biyubaka mu buzima busanzwe, nubwo tuba turi mu nzu ariko tugenda twiyubaka mu buzima busanzwe. Tugereje wenda ko hari ibyahinduka tugasubira iwacu muri Kongo.
Urakoze, reka tukwipfurize ibyo wifuriza ko bikuba, ko bize bikubeko.
Murakoze, mugoroba mwiza.
Ugira umunsi mwiza.
Wabamke wambaye ubwisa bw'Imana nsisa umboho hori ngo isose wazutse wambaye ubwisa bw'Imana nsima umubisha akorwa n'isoni nzajya ngushima nambaye uyu mubiri wikubita indege indepo bwiza bwawe Yesu ndakwihaye usumbera umukwe nkubera umukeni nesere rw'urukundo wavutse reka umutima wanjye utere mu wawe impumeko yawe inembe wowe
kwisema kwibera mu gituza cyawe urambumbatiye mubiganza byawe mukiza nduhawe na chanambiwe kumusa rabi korokota wapamke wambayu kisap kimanantisa umboho hori goisose wasu Wambayu kisap kimana tima umupisha akorwa ni
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turose kandi na Jean-Claude Kumurongo Claude Jean-Claude
Ah na mahoro
Ego ikaze ku Jugi Amerika no muri sanga
Ego murakoze Amerika twanze tubashimire kubona muduhaya akanya ko kuvugana namwe
Ego
ama ewe nagomba mere nk'utanga makuru
amanike
tonere ntega n'icyumviro
nduga kwijambo
makuru na makuru byaho merereye kugera ubundi mu ntara ya TikTok nuko babona buteke abantu bate ugitero caraye kibaye ni commune Buganda cyahitana abantu 25 mu byukuri umuntu aribaza
26
ngira na batandatu umuntu aribaza iske ibi bintu bizohagarara ryari bizoherera hehe kugira umuntu aronke ubwisanzure mu gihugu cyacu cy'u Burundi tumbona nuko abantu batekewe nubwo babibaza ati niki niki giye gukurikirana iki giye kuba kugira abanyagihugu bakingigwe hama icyumviro nacyo nagira nshikirize nagomba ntera kamo leta yacu y'Ubujumbura n'ukuri yongere kutwugurura amaradiyo nk'ibyo cyame hamwe na bibi.
Mhm.
Ya maradiyo yadufasha cyane bishoboka.
Mhm.
Niko ka muntu mvana gira ntere leta yacu no kubashimira bakanya ko kuvugana namwe.
Murakoze cyane gose. None ga Jean-Claude uri ngaho mu cyitoke na wewe?
Yego je ni ondi kabisa.
Mugabo si muri Buganda.
Ya muri Buganda na hamye mu masaha nyine ya saa 5 kupasa ine gushika saa 5 ho narindi.
Mhm. No kwihangana nta kundi.
Yeno kwihangana nyine niko bimeze ariko rwose abareta ko yogerageza kudukingira uko bishoboka kuko barabona yuko ari biteye ubwoba abantu 2026 ni beshi cyane
nibaza yuko akamu kawe kabashikira biciye kuri short waves kuko ku mirongo ya FM mu Burundi ijwi rya Amerika ritacumvikanaho urakoze cyane gose Jean-Claude
namwe murakoze hama muze muragerageza kuduhamagara muzaba mukoze cyane
tuzokora ibishoboka byose tubame hagufi gutyo muze muratubwira amakuru avugwa aho iwanyu
murakoze cyane muze mwiza n'ubwo bamwiza
murakoze gose
ko ya we inembe ko misema kwibera mu gituza cyawe urambumbatiye mubiganza byawe mukiza nduhawe na chanambiwe kumusa rabi korokota
ayu kisab kimananti sta umbo ho horingo isose wasute wambayu kisab kimananti ma umupisha akorwa nisoni
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise kandi na irakoze ku murongo wa telefone irakoze nawe bikaze.
Eh na mahoro ku Jugi Amerika.
Turashima tagi hindutse.
Okay, ubwo twa turafise kibazo.
Mhm.
Ya Jugi Amerika itumye kan haje marakaye kurangira ngo wigenda tugasabu.
Eh. Nuko ngira ngo warumvise ibyashukiye Jugi Amerika. Nibaza ko ikibazo kizotorerwa umuti bitebuke. Urakoze cyane gose.
Ale murakoze.
Ugira umunsi mwiza. Mhm. Ikiganiro umubisha akorwa ikiganiro ni muri isanga ku minsi yose ya gatandatu turabaha kanya ko kudusangiza ibyiyumviro kugica muvuze mu makuru twabashikirije atandukanye canke mukatubwira namwe bwa ariko araba ahiwanyu hatandukanye muno munsi inkuru bariko baragaruka ko y'umubabaro ni abantu bagira kuri 2026 ni commune ya Buganda baraye bagandaguwe no murwi witwaje ibigwanisho bubahoje utva muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo indwi barakomeretse bakaba ariko baravurirwa mu bitaro bitandukanye mu gisagara cha Bujumbura. Tuzaza kubandanya tubikurikiranira hagufi uko umwanya uzuregera imbere hama tuze turababwira uko bizaba byifashe.
Sema kwibera mu gituza cyawe uramumbatiye mubikanza byawe mukiza nduhawe na chanambiwe kumusa rabi korokota wapamke wambayu kisab kimanantista umboho horingo isose wasu Wambayu kisab kimanantima Umupisha akorwa nisoni Tadamushima Yambayu yumubiri Nikuitume Nebu kisab kawe
semo kwibera mugituza chawe.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga. Hari udutelefone tutari duke tutari ko turadukundira gucamwo, ariko uko biza birakunda turaza kongera kubandanya tugerageza kubahamagara. Ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu mudushikiriza ivyumviro bitandukanye mukadusangiza amakuru abavugwa ahiwanyu mwongera mugira nico muvuga kuyo tuba twabashikirije mu ndwi tuba turiko turasozera. Tuwase kandi na Pascal ku murongo wa telefone. Pascal ikaze kujuga Amerika.
Murakoze cyane.
Yego, uherere Pascal.
Ndi mu Rumonge aho bita mu Minago.
Mu Minago. Havugwa makinga aho mu Minago ga Pascal.
Mu Minago havugwa amahoro, ariko uretse ko muri na minsi ha madinisi muri kino kiyaya hayibonekeza imyuzure myinshi. Mhm. Nayo ikaba yaragiye irahitana imirima itari mike, yaregeze kandi no guhitana bitari bike nk'ama nk'isengero yasidutse aho bita mu Kagongo. Aho naho nyine ni mpande yahama Minago iwacu. Ariko rero n'inzuzi zaruzuye cyane, zaragiye ziruzura ziratwara imirima ahatari hake nko mu Buyaya, ahantu henshi bagiye barima. Bagiye byibonekeza yuko abantu benshi bagiye barahomba bivuye kuri iyo myuzure.
Ivyo ni vya vuba canke nivyo ni sivyubuga Pascal?
Mu bisanzwe ni simavuga yuko ari bya kera, ni by'ubu nyine mu kuko mu mwanya uheze navuye ahantu bita mu Kireya cya Murenge ahaca uruzi rwitwa Murenge. Amazi ameze nka Tanganyika, ni kidengere kinini kiri ahantu mu Bigazi. Rero si bya kera kuko uravye uyu munsi n'amazi ya Tanganyika yari amaze ntayaduga, kubera amazi ava mu misozi akishuka mu kiyaga cya Tanganyika. Yaratumye Tanganyika iduza amavugurugezo yahora igeza ko amazi, ku buryo nk'ahantu nko ku by'uburobyi bahora bakorera ibikorwa bitandukanye hamwe hamwe usanga manadashobora kwashika bibanye n'amazi yaduze cyane ku musozi.
Urakoze cyane gose Pascal, urakora ayo makuru yose udusangije ngaho mu rumonge.
Murakoze cyane.
Ubandanye ururanirwa, yego. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga. No musi kwa gatandatu nkuko vyama urubuga bari rwanyu mutubwira makuru avugwa irya nino aho muri mukagico muvuga kuyo twabashikirije no musi yo benshi bari kwaragaruka ko ni inkuru y'umubabaro mucibitoka aho 2026 baraye bagandaguwe n'umurwi witwaje ibirwanisho oba waje uturuka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abagira kuri ndwi barakomerekeye muri ico gitero.
Kabla ya kusema maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani.
Tumetoka mbali, tumepata shida. Tusa wananchi kusema ukweli tunana.
Tose kandi na Ibrahim kumurongo, ikaze Ibrahim.
Ya ndabara mukije.
Urakomeye.
Ya turashiva turakomeye. Tuko turi mu buhungiro.
Muri amajahe.
Kwa hivyo tumbe mwafwa di sidano ikuwa mwuri Cape Town.
Cape Town.
Muka tukawa tubu tuwa warundi tubu kagurundi.
Habugwa makinga.
Makuru chani chani. Ikibu habugwa kweri tuwa shima kwa tubi wazima. Numutuwe kano urafuma. Hivyo ina hau tuwa aje na niye tuwa aje tuturuka. Ya haraga engwe. Ugaronga no kwisimamwa no kubeshaho umujyango aho mwahunganye. Paraporo ni ngiye tubona situation ibandanya mu gihe cyacu cy'amavuko. Ya cyane cyane nk'izo nkuru zarayi twari twumvise zo mu cyito cya Rugombo. N'ibindi bindi dufatira hafi shiva n'ibiri ko byabyo by'ibiga shingiro. Ya mugabo cyawe n'umbere yaho ndi yabona yuko meze neza.
Yego.
Ya
urakoze cyane gose. Yego.
Ya.
None abarundi ngaho muri benshi ngaho ga abaga ga Ibrahim ngaho muri Cape Town abarundi n'abanyarwa. Muri benshi.
Turi benshi cyane abarundi n'abanyarwanda buje muri za Pretoria, za Jobek, za Deben, tubeshi cyane cyane gose. Ugeza aho nabene gihugu babona kubera ubwishyu bwacu, basanga batubona nabi, babona yuko twaje kubatorera ubuzi bwabo, dusuke dukora ubuzi bwabo. Cyane cyane twe twibishije nk'ibintu by'ibyashara by'amabotike nibyo bitutunze.
Harigeze kuba havugamo, harigeze kuba havugwa ngaho ikibazo c'abantu bo ngaho muri Afrika y'Epfo badakunda ico kibazo carakemutse.
Nticakemutse mugabo nuko nyene kubwo nta yindi objective dufise, nta yindi uri uramenye ngene ngene ubigira kubera muri butahe nyimuhira kiva na situasiyo iri muhira. Nibizo wapa bineza kubera turi benshi n'abandi baguma baza.
Yego.
Wakira umwe ejo bundi ukasikira uwundi, mwene wanyu, umubanyi wawe uramwakira, uwo mwakorana ukamwakira, ibintu nk'ibyo. Niko barushiriza no kutwanga kubera abona ko turi benshi.
No kuhakomerera hama ngira ngo ko umwanya uzazura yigera imbere bazoza baratahura yuko umuntu ahava hose arinza ba mu gihugu cawe ari ukumukunda kuko ababaye hamwe ni wanyu.
Nuko nyene kuba nabo nyene barafashije, bafashije nabo n'ibihugu bibyegereye bo nyene mwa Mozambique, ba Malawi, za Zambia baragifashije.
Urakoze cyane gose.
Ya,
namu. Urakoze gose Ibrahim ngaho Cape Town na muri Afrika y'Epfo.
Turacyabaririra
ninde yo zadukiza inyabaye jarabaye ninasubire kucanamwo.
Take care.
Tose kandi na Shadrake ku murongo wa telefone. Shadrake, ikaze na wewe.
Eh, murakoze cyane.
Murakomeye.
Eh, turaho turashima Imana.
Muherereye.
Turerereye Kigali Kacyiru mu Kabagari.
Havugwa makinga ku Kacyiru.
Ah, Kacyiru ni sawa, nta kibazo, akazuba karava.
Mm.
Eh, tubonye tuva mu kazi.
Mhm. Na makuru dusangiza na yo ugira icuvuze ko cyane.
Makuru dufite hano no kurebye. Ikirere kimeze neza, n'imvura yari imaze iminsi igwa bigateza n'ibibazo, amazu amwe n'amwe agasenyuka.
Mm.
Ariko nabwo mu zindi mpande zerekeranye n'imibereho myiza urebye nta kibazo.
Mm.
Urameze neza.
Mm-hmm. Mm. Urakoze cyane rwose, ugira umunsi mwiza.
Aba nani murakoze cyane.
Mm-hmm.
Kabla ya kusema maneno ya kuchoma nitisho kwa amani.
Tumetoka mbali, tumepata shida. Sasa wananchi, kusema ukweli tuna nafuu.
Twaomba wanasiasa, msiturudishe kwenye hali ya shida. Ewe Mungu wetu tusaidie, nchi yetu iwe na amani.
Minota indwi gusa turaza kuba turangije ikiganiro muri sangacuno munsi mu kurindira. Turagerageza amatelefone, turabiko dushora kwatora aho muri mudutangiza amakuru mu gico muvuga kuyo twabashikirije. No munsi iri kwiravuga cyane babaje mu gihugu cy'u Burundi nabagera kuri 226 baraye baguye mu gitero cyakozwe n'abitwaje birwanisho bari baje bava muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Indwi barakomerekeye muri ico gitero. Abatari bake bayikora gitero ivyatsi biciye ku buhinga butandukanye, haba kuri za Twitter, Facebook n'ahandi.
Mechanic chilisa, mwenye wangu baba, kwa walimwengu, kwa walimwema, baba wa huruma, mupa wa mbingu na dunia, wasala wizo, si watoto, takusifu, takubudu. Dio sababu tasema asante. Nishike mkono, nisianguke. Nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, ili niwe wako.
Tazama kila pande ya dunia, kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba.
Akaririmbo ni nipe nguvu kumuririmbyi w'umurundi Kidumu Jean-Pierre Nimbona akarimba babatsaba imana inguvu. Nuko rero twipfurize izo nguvu nyene ababuriye ababo muri ico gitero co Uganda, aho ni Uganda muri commune mu ntara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi.
Nahitaji msaada kutoka kwako, nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako,
niwe wako, niwe
wako.
Tazama
kila pande ya dunia, kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake Mungu Baba, ni mwenye kutujali. Mungu Baba ni mwenye kutupenda. Umelipa ngapi kwa uhai wako? Umepana lini kwa kubariki? Mungu ni mwema, mwenye neema, mwenye rehema zote. Nishike mkono,
nisianguke.
Nahitaji msaada kutoka kwako, nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako.
Nuko rero nshuti bakunze ibijugi Amerika mwe ko murumviza ikiganiro muri sanga cuno munsi ningaha tugisozereye. Mwakoze ariko imbere ko duhana agahindukira, ndabibutse yuko abagera kuri 26 baraye baguye mu gitero cakozwe n'abantu bitwaje ibirwanisho babaje bava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ni muri commune Buganda y'intara ya Cibitoke mu gihugu c'u Burundi. Ico gitero cakomerekeyemo abagera kuri indwi. Turaza kubandanya dukurikirana ino nkuru hamatwigaruke ku makuru yacu yigiye c'isaha 12. Na Lidiane nahazu na indemesheje muri sanga ino munsi, tugasaba imbabazi kuri mwebwe mwe mwaturungikiye amatelefone yanyu ntidushobore kuyatora kuko byari bigoye ubuhinga butadukundiye, ariko abo twabanye mwakoze ku vyumviro vyanyu. Innocent Kimenyi niwe yegeranije amajwi yakoze be na ingenieur. Twemituti mugire weekend nziza, hama twongeye guhoza imiryango yabuze mu Burundi.
Ni mwenye kutupenda.